Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri Beneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Frederic Mundikije. Kumusi wa gatanu w'indwiheze umukuru murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Claver Ndayicariye yaratanguje icese igikorwa cyo kwandika abantu bazogira uruhara mu gusigurira no mu gutera kamu abanywanyi babo babasaba gutora yego canke oya mu matora kamarampaka referendum afite intumbero yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ndayicariye yarateye akamu gasaba kwiyandikisha muri icyo gikorwa igihe cyakigenewe kitararenga, yongera aributsa ibisabwa kugira ngo umukuru umuntu ashobore kwemererwa kurangura icyo gikorwa. Yavuze ko abantu bafite ubwo burenganzira bwo kwiyandikisha kwiyamamaza ari abakuru b'imigambwe canke ivyegera byabo. Muri iki gihe rero hasigaye ikiringo kiri munsi y'amezi abiri ngo ayo matora abe, mu kiganiro muri sangaco y'umunsi twatumiye umushinjacyaha Pierre Claver Ndayicariye kugira ngo tubwire ukuntu umurwi arongoye uriko uratunganya ayo matora cyo kimwe n'amatora yo mu mwaka 2020. Arongera kandi yatubwire niba umurwi arongoye ufite akizero ku buryo bwo gutunganya igikorwa nk'ico buzoboneka mu iki gihe amakungu atatanze ifashanyo nk'uko byagenze mu matora yabaye mbere. Mwiriwe neza mushinjacyaha Pierre Claver Ndayicariye.
Mwiriwe neza, ndabumva neza cyane, ndamukije abatumva mu Burundi no ku isi yose, murakoze.
Murakomeye.
Jewe ndashimira Imana, ndakomeye, ni byiza, nibyo gushimira Imana byose.
Egome hasigaye amezi ari munsi y'abiri ngo amatora kamarampaka yo guhindura ibyiza shingiro abe igikorwa cyo kuyategura kigeze hehe?
Uyu munsi turiko turavugana, novuga nti ibikorwa bitegura amatora zoba mu kwezi kwa gatanu itariki 17 biriko biragenda neza. Ndabivuze mu majambo abiri cyangwa atatu, novuga nti uno munsi tugeze aho dutanguye gukabakaba bya bipapuro rwa rutonde mfata kibanza rw'abiyandikishije ngo bazotore. Ugo rutonde nago tukazosohora mu minsi mike ya cyane iri imbere mu kibanza cy'ubuhinga duvisemwo imashini ya bwonko nyinshi. Icyo gihugu rero urumva tutanguye kuyikora tukagishikana, hazoba hageze aho tukidugana kucerekana mu gihugu, ni ukuvuga kumanika intonde mfata kibanza z'abiyandikishije. Ikindi cya kabiri novuga nuko uyu munsi no kwiyinga riheze twatanguye kwakira mu Gwiseni ku cyicaro cy'umu Gwiseni imigambwe yiyandikisha itubwira ko yifuza kuzoja mu ihiganwa. Ubu turiko turaganira uyu mwanya tugeze ku migambwe 15 na minota 5 ihaciye. Umugambwe wa 15 wiyandikishije n'umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana turavanye, nta ni minota 5 ihaciye. Mu gitondo haje imigambwe 12, hanyuma umunsi wa mbere twugurura, ni ukuvuga itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, haje imigambwe 4. Urumva ko turiko turafata urugendo, kandi urwo rugendo rutwereka yuko turiko turaja mu nzira nziza.
Mutwibutse imigambwe, urutonde rw'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi ninga?
Urutonde ubu hari imigambwe imwe imwe yagiye hamwe igira icyo bita fusion, no kuvuga guterana. Ubu tubivuze majambo yoroshye, tuvuga yuko aho twahora imigambwe ishika 44 43 ubu turi mu 33 n'iyindi, kuko hari imigambwe imwe imwe naho tuvuga ko iriho byayinaniye kubwira igihugu ko itagikora, hari n'iyahagaritswe kubera amakosa yakoze ariko utwofata yuko tuvize imigambwe 33 iyemewe n'amategeko mu Burundi.
Mwikweje ukuntu abanyagihugu biyandikishije murafite kizero kwayo matora cyane cyane kamara mpaka yo mu kwezi kwa gatanu murafite kizero kwazo kwitabwa n'abarundi benshi bari mu miryango itandukanye.
Twebwe muri seni ibindi bivuga nkoreye ku bimenyetso byiza bitatu. Aya matora azaba mu kwezi kwa gatanu, abarundi bayiteguriye neza batekanye. Ingene biyandikishije byonyine birerekana ko ari amatora yerekana ubwigenge bw'igihugu. Barayanyotewe kuko ahindura ibwirizwa shingiro, ibyiyumviro byagiyemo byavuye mu biganiro byabereye mu gihugu hagati, mbere n'abarundi bo mu makungu baraterereye abashatse kubyifuza bagaterera. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, aya matora ashigikiwe n'uburyo bw'igihugu bw'amafaranga. Ni ukuvuga yuko ibyo ari ibimenyetso byerekana ko abarundi bamaze kumva bakongera bakamenya ko amazi masabano amari imbyiro. Ica gatatu nohereza ko nuko Uburundi butekanye uno munsi. Abiyandikishije mu Burundi ni benshi, abiyandikishije mu makungu ni benshi. Muri abo rero muri demokrasi twifuza ko bazotora nkuko biyandikishije. Ibyo nabyo tuzobirindira tubyerekane mu kwezi kwa gatanu itora ryaraye ribaye.
Ku munsi wa gatanu mwarataye akamu gasaba abifuza kwa kwiyamamaza reka kwamamaza icyo gikorwa cyo gutora ego canke oya. Mbega murashaka kutwibutsa ibintu bisabwa abazogira icyo gikorwa ni bande bari kuriwe kugira icyo gikorwa?
Mu mategeko agenga amatora z'ufite uno munsi, kwiyamamaza hinjiramwo imigambwe yiyandikishije ikabimenyesha. Kwiyamamaza kandi hinjiramwo inani z'imigambwe bimwe bita coalition des partis politiques. Mu mategeko agenga amatora kandi kwiyamamaza uno munsi, hari abagira politike bigenga nabo nyene bari imenyekanisha mu mugwi seni ku cicaro ca seni, hanyuma bakitegura hageze bakaja mu ntara, bakaja mu makomine baja kwigisha ego, baja kwigisha oya. Icyo nicyo twita kwiyamamaza kimara iminsi 14. Iyo minsi 14 niho abo biyandikishije baja mu gihugu hagati bakaja gusigura igituma basigura ego cyangwa igituma basigura oya, abanwanyi bakabumviriza. Hanyuma hageze umunsi w'itora, umwe wese asohora ikiri ku mutima icamunyuze. Ngibyo rero iryo dukorera ko biri mu mategeko agenga amatora, hiyamamaza imigambwe, inani z'imigambwe. N'abajya bagira politiki bavuga ko arabigenga, kuko mu Burundi amategeko dufise uno munsi arabirekura gutyo nyene.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wanyu iradiyo Ijwi rya Amerika, Jean Marie. Mwiriwe neza?
Mwiriwe, ndabumva ku Ijwi rya Amerika.
Yego, me muri hehe Jean Marie?
Bo, ndi Bujumbura mu Burundi.
Urashobora kutubwira izina ry'ikirundi?
Bo, niyo nzima.
Niyo nzima. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga cyane cyane ku itunganywa ry'amatora kamarampaka eka n'amatora atekanijwe mu 2020. Turi kumwe n'umukuru w'umurwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi, umushyamahe Tekabere Ndayicariye. Duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ngo jewe akaza gihamba cy'umutumire.
Yego.
Ngerageze gusoma ku byo mwayanditse kuri Facebook, nabonye ko ubu kugira ngo umuntu aza kwiyamamaza azoyinda kwiyandikisha. None niyihe mpamvu ko iyo tuma umuntu yiyandikisha ko mbona kare mu kwiyamamaza batanga uburenganzira ku bantu bose bagaca mu misozi biyamamaza aho bageze hose? Ubu ntiwumva ko umenga bazaba babura biyamamaza kuko benshi batusinya kwiyandikisha kuko bapfa bakirirwa nabi. Murakoze.
Murakoze Jean Marie. Reka icyo kibazo tukibaze mushya ntahe Pierre Claver Ndayicariye. Duga ku ijambo.
Uyu mutumire wanyu ndamusabe niyaronka akanya ku mugoroba yumviriza amaradiyo kumugoro barabe televizyo zashitse ngaha mu banza serikoreramwo aze kubona imigambwe yaje kwiyandikisha uno munsi turi ku munsi wa mbere yiyandikishije imigambwe 12 kwiyinga riheze yiyandikishije imigambwe 4 uyu munsi nawe urumva ko muri uwo mwanya turiko turavugana nta n'iminota 20 heze hahejeye kwiyandikisha umugambwe wundi ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko abazoja kwiyamamaza mu gihugu hageze abanyamigambwe bamaze kurenga 15 bamaze gushika 15 abo nibo baserukira intara bakaja mu gihugu hagati niyo bajya mu makomine kuko baba bafise abanwanyi kandi umuntu agiye kwiyamamaza abwira abari mu mugambwe iwe n'abatari mu mugambwe iwe hajya ntihagira umunyamugambwe zo kwihenda ko bajya babaje ku kibuga bose babari abo mu mugambwe wiwe iyo uri kuravuga umugambi wawe wiyamamaza ubwira biwawe baje kukumviriza n'abandi baje baturuka mu yindi migambwe kwiyamamaza n'icyo bivuga hanyuma hari ikintu gihambaye biyandikisha n'abanyamigambwe kugira hageze abarongoye intara abarongoye amakomine abarongoye umutekano ntihagira biyadukiza ngo baje kwiyamamaza ata mugambwe bafise barongoye baserukira kandi noneho twibutse ikintu gihambaye ushaka waje kwiyamamaza urasaba uruhusha rw'ikibugu ushaka kwiyamamariza ko ari mu ntara y'icanki yindi urandika iketi uti kijya kibuga nacifuza ku munsi wa mbere kijya kibuga nacifuza ku munsi wa gatatu hanyuma abarongoye makomine bakavuga bati niwe wanditse ubwa mbere turaguhaye uruhusha niwe wanditse ubwa kabiri turaguhaye uruhusha abazoja kwiyamamaza rero bariho imigambwe iriho kuko uyu mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'umugambi w'igihugu n'umugambi w'Abarundi icyo ciyumviro cyo guhindura ibwirizwa shingiro cavuye mu biganiro byabereye mu gihugu
turi kumwe muri iki gihe kandi n'ubundi munywanyi radio ijwi rya Amerika niyo nkuru mwiriwe neza
mwiriwe n'amahoro namwe
n'amahoro muhehe
ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umushinga na Pierre Kabera ndayicaye
mu nyihangane gato isinzi yuko uwo munyakuwa mwatumiye biba yamaze kugisigura nashaka kubaza ku byerekeye inani kuko muri demere kenze inani zari zemerewe kujya kwiyamamaza abanyagihugu babashimye bakabatora rero nashaka kubaza yuko inani ubu muri mu kujya kwiyandikisha yuko batemerewe kujya kwiyandikisha ama ikindi kazogira kabiri nashaka kubanza go gusaba abarongoye uwo mugwi yuko cyambere na mbere bokorera ku mpande zose byo babyiza vraiment bakoreye ku mpande zose nimba ari uwuzoba yatsinze hatsinze ego bayemeze nimba hazoba hatsinze oya bayemeze nakunyende byo babyiza vraiment byo babyiza ego byo kuba akarusha kandi bibo binezererwa ndibaza nk'abarundi nka bose iki nacyo nashaka kuvuga nicerekeye n'ahandi ku bantu ubone ngo nta burenganzira cyangwa afise bwo gushika hose ego birakoze kumva ngo hariya ngo aba ariko barafatwa bigiye batanga kwigisha ngo yego kandi ataragira cyangwa batanga kwigisha oya kandi ataragira mugabo kenshi usanga nk'abantu bigisha bumvise n'umuntu n'umwe yigishije nka ati muze mutore oya acafatwa none wumva atari ikumirwa mu bisanzwe kuko kuba hariho abantu batanga kwigisha ego
akaba
yigisha oya ko atari kumirwa ry'abo bantu baba batanga bigije oya kandi yabonye abigije ego
Ni ibibazo bitatu ikibazo cya mbere nibaza ko yoba yamaze kugica hirya no hino ariko reka tumuha akanya guhe inyishu kuri ibyo bibazo byose mushikirije
ibibazo bishikirijwe n'uwo munywanyi byose nabyumvise kandi biratomoye inani z'imigambwe mu Burundi ingene zijaho iyo amatora ageze inani y'imigambwe no kuvuga iki no kuvuga imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ivuga iti kuri iri tora ryegereje tugira dushira ingufu hamwe tuzoje mu gihugu kwigisha turi kumwe inani z'imigambwe bisigura ko wimenyekanisha mu bushikiraganje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi amatora aheze iyo migambwe yarinjiye mu runani ica isubira gusubira kuba umugambwe umumwe rudende bisigura rero yuko imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ishaka gukora nk'inani nibimenyesha muri seni itangura kubimenyesha mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niko byabaye mu 2015 barabyibuka hanyuma mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niba batubwira bati uyu mugambwe A na B na C bagize urunani muri iri tora ryegereje bashaka kwitoza cyangwa guhiganwa cyangwa gusigura ibyizwa shingiro ari urunani ibyo rero biratandukanye no guterana muri migambwe ibiri cyangwa itatu mugacika umwe burundu icyo bita fusion des partis politiques icyo kirumvikana turakizi twaragiciyemo mu 2015 icya kabiri yabajije yavuze ati dusabe seni ikore neza hatsinze oya imenyeshe ko yasatsinze oya hatsinze ego imenyeshe ko hatsinze ego uyu muntu wanyi yabajije ikibazo ahubwo gira ndamusabe avuge ati mu Burundi haraba igihe umuntu atsinda nashikanwe mu kibanza ciwe aha anashaka kumusaba ko nimba ari umugambwe nimba ari umunyamugambwe duhejeje kubwira abaje kwiyandikisha uno munsi tuti tubasabye hakiri kare muzorunke mu gihugu hagati indorerezi abarorerezi mu gifaransa babita mandataire des partis politiques muje kuraba ingene kampanye elektorale igenda kwiyamamaza ingene bigenda muje kuraba ingene amatora agenda kuva mu gitondo buguruye gushika ku isaha barura bagashira umukono ku byegeranyo byerekana ibyavuye mu matora mu Burundi turahiriwe amatora agenda neza ibivamwo bivamwo bakabiharura ku mugaragaro abarorerezi bo mu gihugu batandukanye baraba n'abaje gutora byifuza bakaraba aha rero ntanyeka twebwe ntabwo badufise ahubwo nimba ari umunyamugambwe ategura abarorerezi bazoshware mu gihugu cyose ikibazo cya gatatu ngira ndamusigurire uko ndabibona ati uburenganzira bumwe bamwe niba boronka ahubwo ndamuhanure mpanura abarundi bose kuko barakunda kwitiranya igihe cyo kwiyamamaza kampanye elektorale imara iminsi cumi n'ine bakazitiranya n'igihe cyo gusigura ibiri mu ibwirizwa shingiro rishasha ryahinyanyuwe mu gifaransa babyita kampanye d'explication ni ukuvuga gusigura ibyahindutse ibyo nabyo bikorwa n'inzego z'igihugu kuko uyo mugambi ni uw'igihugu ni uw'inzego z'igihugu ni umugambi wa leta kampanye elektorale kwiyamamaza ntibiragera uyo muntu abikora mu ijoro urumva ko yinyegeje ukora byiza ntiyinyegeza narengera saa sita y'ijoro igeze cyangwa saa munani y'ijoro ngo asigure icyo asigura icyo bita kwiyamamaza gitangura iyo umukuru w'igihugu ahejeje gushyira umukono ku itegeko decret presidentiel ivuga iti kwiyamamaza bizotangura igenekerezo rihere iri genekerezo bimara iminsi cumi n'ine urumva benshi rero ko bitiranye ibintu murakoze
hoba hari amakuru mwaronse avuga ko hariho nk'abantu bafashwe bariko bariyamamaza basaba ko abanyagihugu batora oya n'abandi boshobora kuba barigishije ego ariko bobo ntibafatwa ico nico kibazo cya gatatu yabajije mu kanya gato umuco kuri ico kibazo
icyo kibazo turamaze gucumva kivugwa ariko muri seni nta muntu numwe araza kutubwira ati misigaro canke barukinamwo canke barutoromeo yafashwe aziriki. Kenshi na kenshi bavugira ku muntu amatama, abandi bakabivuga muri bwa buhinga bushasha bwangurukana bumenyi ngo naka yaziziki, ariko nibadoma ku rutoke icyo yazize by'ukuri. Ndasubiye mu mvuga nti umuntu afashwe yigisha mu ijoro, urumva ko yinyegeje abarongoye umutumba, abarongoye amakartier, abarongoye amakomine, abarongoye intara, babimenye bibatera amakenga, kuko uwigisha icyiza uwigisha ibyiza ntiyinyegeza, abikora habona. Mugabo nasuyemo kandi ko kwiyamamaza bimara iminsi 14 bitaragera, hanyuma abasigura ibiri mu nteguro nshasha y'ibwirizwa shingiro barazwi n'inzego z'igihugu ni leta y'u Burundi, kuko umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ni umugambi w'igihugu, ni umugambi wa leta. Ibyo rero si ibyo kwitiranya.
Imbere yuko duha ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika, turi kumwe na Shaka ngaruka kunyisha umwatanze, muvuga ko mu Burundi y'amatora abaye aba ku mugaragaro ntihagire umuntu watsinda ayo matora buce bamubwira ko atayatsinze. Hariho ariko ibirego byashikirijwe mu 2010 n'2015 aho hose hari imigambo yavuye muri ayo matora. Mu rwise ni ibirego bashikirije mwavyakiriye gute, mwabibonye gute?
Twabibonye ko wari umucezo wa politike, ibirenda bivuga ndabishimangira nkubwira ko ibyabaye mu 2015 turetse ko hari imitego yo mu gihugu hagati idashaka ko amatora aba, iyo mitego y'abanyagihugu bo hagati mu gihugu yari ishigikiwe mbere n'abantu bo mu makungu batashaka ko amatora aba, batashaka ko Burundi buronke inzego nshasha, bashaka ko Burundi hagera yuko turonke inzego nshasha hanyuma niziboneke havuke akajagari, havuke ingwano. Imana yarakinze, abarundi barifata, abagabo abashingantahe abapfasoni barahaguruka. Bibyabaye mu 2015 turetse kubesha abarundi n'amakungu yari mitego idasanzwe, kandi n'abarundi bo mu gihugu barabibonye barabizi, n'abanyamahanga mbere barabizi. Ahubwo mu Burundi iyo uwe n'abanyamahanga bavuga ukuri bakubwira bati nta hantu turabona amatora agenda neza ku mugaragaro nko mu Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Niyukuri. Mwiriwe neza?
Iyo neza.
Muri hehe ni ukuri?
Ndi Bujumbura, Burundi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Ego ni ikibazo jewe ubu buherutse mwatumiye harigano muri sanga mwari mwatumiye umuvugizi w'umugwi seni hamwe n'abaserukira imigambwe babiri, umwe yaserukira iprono undi sindamwibuka, mwaravuze ikibazo cy'amatora. Nari nashikirije umunyamanyashamakuru yari mwebwe nyine, nari nashikirije ikintu kijyanye n'uko abanyepolitike boje hamwe n'abandi baserwa n'amatora kugira ngo imvururu zage zikurikira amatora y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 turakoze ovaho kugira ngo abarundi ntibambe bari mu mvururu. Kiyo nagiye mambaze rero, mbega mwebwe nk'abarongoye umugwi seni hari ikintu coba carakozwe mubona gishasha ko no mu iyo myaka yose ivuzwe ari mwe mwari murongoye uwo mugwi, hari ikintu gishasha coba carakozwe cerekana ko amatora azogenda neza cyane ku buryo adakurikirwa n'ibintu by'impare n'imvururu? Iki kintu gishyira coba carakozwe cyo kwerekana transparence mu gutegura amatora cyangwa mu kuntu amatora azogenda ni iki? Hanyuma nagira ngo mbaze, mbega muri aba bamaze kwiyandikisha hoba harimwo inani z'imigambwe cyangwa abigenga gushika uyu munsi bamaze kwiyandikisha? Murakoze n'uko tubaze.
Murakoze niyo kuri reka dusaba umushinga ntahe Pierre Claver Ndayicariye yishyuriye ibyo bibazo mushikije bibiri.
Uyu munwanyi wanyu ariwe wacu nawe nyine abajije ibibazo bitomoye, abajije ati mbega mwebwe mwakoze mu matora aherukana hari ikintu mwakoze cyo kwerekana ko amatora cyangwa ingorane mwaciyemo zitogaruka? Icyo kibazo akibajije ageze ariko kugira na mwishure ciye mu nzira zibiri inzira ya mbere niyo kumubwira ko twebwe muri seni y'amatora heze turaje mu gihugu hagati mu ntara makomine tugakorana n'abanyamigambwe abagize amadini n'amashengero amashirahamwe ataranije igicaro vya politike eka n'inzego z'igihugu zose tukavuga tuti byagenze gute ibyatugoye n'ibiki canke ibyabaye byatumbwe n'iki twebwe icyo gikorwa twaragikoze mu kwezi kwa Kigarama mu 2015 twarasohoye urwandiko icegeranyo nyamukuru cerekana ingene amatora yagenze umutego wa mbere twasohoye muri ico candiko twerekanye ko amatora yo mu 2015 na karorero yari amatora bashatse kunigira mu menshi abarundi bamwe bamwe n'abanyamahanga batari bake ikindi cya kabiri novuga ayo matora abashatse kutwemerera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho barayavuze barayamenyesha amakungu ko bazodushigikira mugabo ayo mafaranga batwemereye yacitse umutego kuko hageze ko amatora aba baciye bugara novuga robine igiseke hanyuma bashaka yuko amatora ataba Uburundi bwerekana ko ari Burundi buca bwikora mu kigega amafaranga batwimye acava mu kigega cy'u Burundi icyo kirahambaye kubwira abarundi icya gatatu kuri icyo kibazo nuko imigambwe imwe imwe hageze ko amatora aba nitegura amatora imwe imwe itegura imitego iyindi gategura akajagari n'ingwano ivyo nivyo vyigwa bikuru twabonye byatumye na leta y'u Burundi ivuga iti amazi masabano na marivyiro amatora zokurikira tuyategure turondera uburyo buva mu kigaca cy'u Burundi turondera uburyo buva mu Barundi bifuza guterera nico cigwa nyamukuru twakuye mu matora aheruka akanyuma kuri ico kibazo nuko ibyabaye mu 2015 ntivyateguwe mu 2015 byatanguye gutegurwa ibyo nicyo twabonye muri seni kuva matora yo mu 2010 aheze kuko naho nyene hari kintu twokwita icyuka kibi ciyerekanya amatora aheze kirapfuba Imana irakingira Burundi muribuka ko hari abaciye bavuga bati twaronse amanota make turavuye matora akurikira bagasaba bashinga icyo bise urunani ya DCI kibiri mbere kuri icyo kibazo nubwira abarundi ko abenegihugu usanga bariko baramenya cyane abanyamigambwe abanyepolitiki bamwe bamwe aho hageze gutegura amatora bo bategura akajagari icyo ndakivuye ko ndagihejeje mbega hari inani z'imigambwe ziri yandikisha ngo zizoje kwiyamamaza mbega hari abigenga bari yandikisha ngo bazoje kwiyamamaza uyu mwanya ndiko ndatanga kino kiganiro novuga nti oya mubo tumaze kwandika mu gitabo n'imigambwe gusa tumaze kuronka navuze ko uyu munsi twanditse mu gitondo 12 ubu naho mu mwanya uheze tuje kuvana n'umugambwe witwa FNL urongowe na Jacques Bigirimana hatanguye hiyandikisha umugambwe Iprona umugambwe urongowe na Abel Gashatsi hatangura hiyandikisha umugambwe witwa MSP Inkinzo urongowe na Kito Bucumi n'uwitwa APDR urongowe n'uwitwa Gabriel ubu twovuga yuko imigambwe irenga 15 n'itandatu ariyo tumaze kwandika ubu rero tuvuga tuti bafise gushika itariki 16 z'ukwezi kwa kane izo nani zimenyekanishije tuzozakira abigenga bimenyekanishije bati dushaka kuja kwiyamamaza tuzobakira iminsi mikeya iracariho turacabarindiriye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent muri bene za Innocent ino samura tumba ndabona telefone ya ino samura itameze neza reka tuba duhe jambo Olivier Olivier muri weneza Olivier muratumba ndabona hari ingorane reka duhe jambo Edouard muri weneza muri hehe Edouard
Igihanga
izina ry'ikirundi ninde Hello Edouard muratumba
kigiveho kandi aramukije n'umutumire
Ego me izina ry'ikirundi ninde Edouard
Nzimana
duga ku ijambo murafite ibazo icyumviro
Ego mfite ikibazo cyo kubaza umutumire
Ego
cyo kubaza nk'ubu unye amizero y'abarundi konzi akunda kwibuza yuko ito ya kurubuka kubera ari runani n'imigambwe bona ndi kumugambwe naho ngo bihe rutaye amatora nk'ubu unye baje kwandikisha bazobandika
murakoze
cyanye nk'ubu unye nibatabandika abanyonyi babo bakigisha nibazo bafatwa ngo ariko bagira nabi kubera batandiswa icyo kibazo nari fise
murakoze Edouard reka tubaze umushyana he Pierre Kavere ndacyari kuri icyo kibazo
Ikibazo cy'uyu muntu wanyi novuga nti kirimo ikibazo ni inyishu inyishu nuko wari umwanya wo kwiyandikisha kwimenyekanisha mu mugwi seni ku cicaro kiri hari Bujumbura none uronse umwanya wo kwiyandikisha wo kwimenyekanisha kugira kwiyamamaza hageze ugende mu gihugu uzwi mu ntara bakuzi mu makomine bakuzi wabuzwa niki kuja kwimenyekanisha muri seni kugira seni nayo hageze gutanga icegeranyo cy'abiyandikishije ibimenyeshe abarongoye intara abarongoye amakomine abarongoye ubushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu inyishu yindi yihaye yavuze ati siniyandikishije mugabo bazohabaza kwigisha urumva ko uyu muntu azoja kwiyamamaza atiyandikishije azoba ariko arakora ibinyuranye n'amategeko abarongoye intara bazomubaza bati urinde abarongoye umutekano bazomubaza bati urinde ko abandi basabwe kwimenyekanisha bakiyandikisha muri seni wewe wabibujijwe niki urumva ko uyo mwanyi wacu ariwe wanyu yabajije ikibazo yongera afise ni inyishu
gushika ubu umugambwe eka urunani amizero hari ikintu ruravuga gishobora kwerekana niba ruzo kwiyandikisha cyangwa rutazo kwiyandikisha
erega nabo baje uyu munsi ntibatubwira bati turaje muri seni twashyizeho icyo twita umugwi komite ibakira ahubwo icyo bakora abaje uyu munsi wose twabonye baza baje ari benshi bagaturira mbere n'amateleviziyo amaradiyo ibinyamakuru tukabona bashika ku irembo kuko umunsi twabonana ahandi Bujumbura ku yinga riheze mu kibanza cyitwa la detente twabwiye tuti tuzotangura kwakira itariki 23 z'uku kwezi turimo kwa gatatu dushike itariki 6 z'ukwezi kuza kwa kane urumva rero ko bazi iminsi bafise yo kwiyandikisha iyo minsi ntirahera hanyuma yiyandikisha ushaka hajya kwiyamamaza ubyifuza mvuge ikintu gihambaye erega abo bose baza sife tubabwira ngo nimuze baza kubera biyumvamwo ko ari abanyepolitike babikwiye kandi bashaka gukorera ku mugaragaro abarongoye intara bakabamenya abarongoye amakomine bakabamenya abarongoye inzego z'umutekano bakabamenya kandi bagakora ku mugaragaro ni ukuvuga izuba ryaka basaba ikibanza bagiramo inama stade bakabyandikira mu staneri w'intara cyangwa iyindi uko niko gukora ku mugaragaro nayo uja kugira kwiyamamaza byo mu ijoro uyo twovuga tuti ariko arakora ibitarekuwe n'amategeko abazomubaza ibyo ariko arakora mu ijoro sumugwiseni sumugwisepi sumugwisesi nabarongo intara nabarongo ya makomine nabarongo y'umutekano murazi ko abakora mu ijoro bakora ibitazwi bamabateye amakenga
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumiriza iradio hejuru y'Amerika turi kumwe na Olivier Olivier niwe neza muri he Olivier
mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina
izina ry'ikirundi ni nde
Nahimana
mafisi cyumviro duga ku ijambo
banje kuramutse mutumire nyakubahwa ndayicariye
arakumva
nongera ndamushimira ku gikorwa igihugu cyamugeje naho kitoroshe ama nagomba kumubaza iki kibazo gikurikira mbega uno munsi ko tubona ko mu gihugu hariho impande zitumvikana batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi uyu munsi abo mu mugambi uri ku butegetsi hari ibyo usanga bagenda bashikiriza abatavuga rumwe na leta bakavuga ko baciye inyuma y'amategeko ya seni aho ndavuga nk'aho umwunganizi w'umushyikirangandi w'intwaro yo hagati aho yamenyeshereza mu rumonge yuko ari gutora ego hama ikindi gihe umushinga ntahe rero kugenda ku mana carabyishimikiza nawe nyine atera kamo yuko bazotora oya abicishije ku iradiyo umumenyeshamakuru amubajije ko amubwiye ko ariko se yobakoze avuga ati na njyewe nishimikije ibyo bavuze nk'umuntu atwara seni ahagarikiye urukino rw'amatora nabona yuko ibyo bintu bibyo hava bitera akajagari ku buryo umwe wese akora ikintu yishimikije umugambwa arimo yishimikije icyari ku buryo bashaka kwerekana ibintu by'akajagari mu gihugu nabyo tukaba twarabonye byarakwezi ingorane muri Benure Kenge aho umwe wese yakora kimwe nyuma y'amategeko nk'umuntu aserukira urwego rwa seni mu gihe ngingo bariko barategeka kuko bitangiye kwibonekeza amatora yeze n'ataraba ku buryo ako kajagari kose bogakumira hama abanyepolitike bashobora kuba batariyandikisha ibyo bundi mu matora bashobora kuba bokora ibici inyuma y'amategeko ugasanga batiyandikishije ku buryo bavuga ko bashobora no kudahabwa akanya ku rubuga bigishe nk'abandi bashobora kuba babahumuriza gute kuko byaragiye bigaragara neza ko nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko badahabwa umwanya ugasanga aho ba mutanteri babima akajyo ko kwiyamamariza mu bibanza bitandukanye hagacategurirwa ibindi iyi munsi ibyo biba biriko biratunganywa gute kugira ntihabyobyuka akajagari bifatiye kuri ibyo bintu byo kwitwaza yuko bimwe akane seni ikaba yobafasha mu bagenzi intwaro gutera kamo abantu bose bagahabwa umwanya ungana ku buryo umwe wese yiyumva ko ari mu gihugu cyiwe kandi akora ibikurikije amategeko
murakoze Olivier Nahimana ni ibibazo nibaza ko yaciye hirya no hino ariko hari ibibazo bitamuye mubajije reka tumuha akanya agire icyo abivuze ko
mu kibazo cyane mu bibazo aje kubaza harimo ibibazo bibiri ariko biravuze icyo bipfana naho ari bibiri avuze ati uwaserukiye ushyirangaranje bw'intwaro hagati mu gihugu yavuze ati muratora ego uwunda jaja kwiradi yavuga ati jewe nanje no kwigisha ko mwotora oya uwo yavuze ko ari honorable leo ntegenda ku mana twebwe aha twicaye muri seni muri ikibanza imana yadushizemwo biciye mu nzego z'igihugu ntidukunda kuvuga amajambo menshi tuvuga cyane cyane tunegura cyangwa dushimagiza ibyavuzwe n'abanyepolitike ababisesangura n'abandi sugwego seni si twebwe turongoye seni ariko icyo nogaruka ko gihambaye nuko ujya yavugiye ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu yavuze yicaye mu kibanza cy'ubuserukira leta kumbe kugira leta ujya mugambi ari uwawo arashikaho akoresha ibyifuzo byinshi aravuga ati jewe ndumva ko abantu bakwiye gutora ego aho naho nyine novuga nti kwiyamamaza iminsi 14 kampanye elektorale niragera nibwo butumwa mpa abo wise bo mu nzego z'igihugu muvance abo wise ko batavuga rimwe na leta aribo opposition impanuro nimwe kwiyamamaza ntiharagera kwiyamamaza byugurugwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ico turagisubiramwo tukagishimikako barabiza abanyamigambwe nabo birenga ko babirenga ko babizi iyo ni inyishu ya mbere ikindi cya kabiri avuze ati abatari yandikisha ahubwo namubaze nti abo bafise iminsi bahabwa n'amategeko yo kwiyandikisha kugira bimenyekanishe ko bazoja kwiyamamaza ntibabikore hanyuma kwiyamamaza hageze bakaja mu gihugu hagati gukora ibyo batabwiye leta n'inzego z'umutekano ko bari mu biyamamaza niwumva ko abo bantu barafise ingorane amategeko y'igihugu ashigwaho kugira akurikizwe abantu bose baba abanyamigambwe baba bashaka kujya mu nani z'imigambwe baba bigenga bashaka kujya mu kwiyamamaza tubahanure tubaha impanuro imwe niyo kwiyandikisha kuko nitwaheza kubakira tukabandika tuzosha dutanga icegeranyo kimenyesha ubushikiranganji bw'intoragati mu gihugu n'abarongoye intara imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga biyandikishije ni ukuvuga rero uwatiyandikishije narimwo niwamusanga mu ntari canke iriya azoba ariko arakora ibitarekuwe n'amategeko iyo niyo nyishu twoha abantu bose bariko barumviriza kino kiganiro kuko umwanya wo kwiyandikisha barawuhawe n'uyu abamaze kwiyandikisha bariko barakoresha murakoze
tugarutse ku kibazo cya mbere umushyirantahe yashikirije Olivier ikibazo kibaza ikintu mwokora mu rwise ni mu gihe hariho ariko harenga ku mategeko bigisha oya canke ego ikiringo kitaratangura turetse impanuro mutanga mu rwise ni hariho ubundi bubasha mufise bwo gufata ibihano gufatira ibihano abantu nkabo
urumva ko inyishu namaze kuyitanga ariko ndayisubiremwo kampanye elektorale itaragera kwiyamamaza ataragera hakora amategeko yandi ayo mategeko ni code electoral no kuvuga amategeko mpana byaha kuko uyo muntu ariko arakora ibitare kuwe n'amategeko ariko arakora mu ijoro yinyegeza urumva ko adafatwa na seni adafatwa na sepi cyane se si badoterekera mu ntara no mu makomine inzego z'igihugu n'amategeko y'igihugu niyakora niyamuhagarika akamubaza ibyo ariko arakora ibyo ari byo n'ingene byitwa iyo niyo nyishu no guha mugabo hageze kwiyamamaza nyezina sendira kurikira ingene bigenda tugakurikiza amategeko n'ingingo ziri muri code electoral amategeko agenga amatora hanyuma seni iserekiwe mu ntara n'imigwi sepi yo mu ntara mu makomine n'imigwi sesi yo mu makomine abo bose barazi ko hariho ingingo zihana abadakurikiza amategeko agenga amatora mbere n'ibihano mu itegeko dufise mwibwirizwa dufise uno munsi byarashizwe ku rugero ruhanitse ari ibyerekeye ihadabu ari ibyerekeye ibihano byaraduze kugira tugabanye akajagari twabonye mu matora yo mu 2010 cyangwa mu 2005 ibyo barabizi abanyamigambwe igihugu gishaka umutekano n'amahoro abagira politike bose basabwa kugendera ku mategeko niyo mpanuro twoha abanyamigambwe n'abanwanyi babo kuko birahambaye aho hose bashima demokrasi ngigeze kure nuko abene gihugu abarongoye imigambwe bubahiriza amategeko batoye kandi ayo mategeko menshi aca mu nama nshinga bateka mu nama nkingu z'amateka abanyamigambwe usanga nabonye nebicaye muri izo nzego bije kudondagura
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Singiyumva mwiriwe neza
ndiwe neza
muri hese Singiyumva
ndi Bujumbura mu Burundi ndakoroha miliyoni pana ndayicari
arakumva duga ku ijambo ikibazo cy'imvuriro
hama ahetije kuvuga mu kanya ati hariho imigambwe imwe itegura kwitabira amatora indi nayo igategura akajagari turakunze kumva mu bihugu Amerika cyanke mu Bufaransa haba amatora hama ntihabe bene ibyo bintu ahetije kuvuga by'akajagari twebwe tuzoshika kuri iyo ntambwe ryari anyenerekeza ikibazo mu kuri bwana ndayicariye arongoye umugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma ku byerekeye uburyo buzoyategura twarumvise yuko bazodusaba kwebwe bizokunda yuko nk'umuntu adafite akazi yisigura ati jewe ayo mahera ntayo fise utubazo twanjye twarutwo murakoze kumpa akanya ku ijwi rya Amerika
murakoze Singiyumva reka tumuha akanya ishure izo bibazo bibiri
arakoze uyo munwanyi bajije ibibazo bitomoye tuzoshika kuri iyo ntambwe yari intambwe haba amatora ntihabe akajagari ntihabe ingwano ntihabe gutukana ntihabe guterana ubwoba tuzohashika umunsi abarongoye imigambwe n'abari mu mugambwe abo barongoye batwara bahindutse guhinduka bivuga iki bivuga gushira imbere umutekano n'amahoro imbere ya byose guhinduka bisaba ko twubahana tukumva ko turi mu migambwe dufise ibyumviro bitandukanye uwutsinze ntatsindeho abananiwe hanyuma wananiwe yumve ko akunda demokrasi afite ibyumviro bitomoye byiza adatsinze umwaka ashobora gutsinda mu matora azokurikira ikitugora rero ni ishuri uwo munwayi ndamubwira nti ikitugora nuko dukunda kujabura inkono itarasha abarundi barongoye imigambwe bashaka kwinjira mu bibanza bamwe bamwe hataragera bataramenyekana mu gihugu abene gihugu batarabiyumvamwo ibyo rero biracara intambamyi ariko ndamubwire nti nabashima ko bageze ku ntambwe ya kure aho turi uno munsi barahaciye nitwihebure nitwakora tugashyiramo ishaka tugakunda igihugu tugashyira imbere umutekano n'amahoro y'abene gihugu bose iyo ntambwe avuze tuzoyishikako niyo nyishu no muha ikibazo cya kabiri nicyo guterera amatora mvuga nti amatora y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'amatora ashigikiwe n'uburyo buva muri leta uyu muco ndawutanze ndawushimikiye ko kugira bumve ko uburyo buriko urasabwa abenegihugu batandukanye umwirimizi umukozi wa leta abamaze kubutanga n'abashobora kubutanga ejo cyangwa hirya y'ejo ubwo buryo ni uburyo bwerekeye amatora azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndamwishure mperaheza mvuga ndi uyu munyagihugu abagira ikibazo arashobora kuba ari umukene adafise icyo atanga erega n'uwo mutima wo kuvuga ati ndakenye mugabo akongera ko ti yaba mfise icyo ntanga nari kuyitanga ni intererano uyo rero akenye adafise icyo atanga ntibazomusaba icyo adafise naterere umutima aterere ishaka hanyuma terere umutekano w'igihugu n'amahoro y'igihugu abarundi bagenzi be bashobora guterera ijana igihumbi imiliyoni zibiri cyangwa zitanu nibashira hamwe ayo mafaranga azogwira hanyuma amatora be na kare twiteguye kare uburundi bwiteguye kare ntagire rero ubwoba ngo arakenye hajya ni hakena mu mufuko hakena mu mutima
umurwi se ni nta kizero ufite ko amakungu azotiba agaterera imbere yo mu 2020 mukanya gato
aho uburundi bugeze tuvuga tuti abagenzi b'u Burundi n'uyu munsi bariho abagenzi b'u Burundi n'uyu munsi bariho abadaterera mu by'amatora baradufasha mu bindi mu by'uburimyi mu by'imiti mu byo kubaka amabarabara ibitarugwa amabaraje urumva ko ari abagenzi amafaranga y'amatora uyu munsi uwo murimo wo kuyegeranya ni leta y'u Burundi n'abarundi basabwe guterera umwe wese kuca ashoboye abagenzi b'u Burundi rero ntibaduhevye abo baba baragize ingorane kubera ko isemo tugeze ko mu gutunganya ibyacu mu Burundi bitabashimisha nabo nyene turizeye ko bazogaruka bazogaruka kuko bamwe muri mu bazobona ko ibyo bashatse gukorera bene gihugu b'abarundi bitari bibereye abagenzi b'u Burundi rero bariho uyu munsi abadaterereye amatora baterera ibindi mu gihugu hagati hari ibikorwa bishemeye amabarabara ibitarugwa amavuriro amashure hari yakorwa n'abarundi mu ntererano yabo hari n'abagenzi b'u Burundi bataduheba mbere no mu 2015 batigeze baduheba kuko babonye ko turi mukuri u Burundi buri mukuri nabo twavuze tuti ibere ryayaze ejo hiyejo bazogaruka
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza muhiga Christian
ndi mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
Jenny Kwangurunziza
Kwangurunziza murafite kibazo murafite cyumviro duga ku jambo turi kumwe no mushanahe tukabereye cyariye umukuru mu rwi
cyane ndamuramukitse
arakumva
yego yego nashaka ndamubaze kuri bijya cyerekeye ibindi byo gutora ibibwirizwa guhindura ibibwirizwa shingiro ko twariyandikishije mugabo bijya bintu by'ukugenda bavuga ngo nidutore ngo yego nibaza ko narishaka ndamubaze erega tugiye dutora ibyo batubariye numvumenga biba bisa nk'uko barahejeje umuntu yotora ikiri ku mutima wiwe sinumva ko bwira umuntu ngo ategezwe gutora yego hama ikindi nacho nashaka kumubaza ni ibyo by'intererano y'amatora aravuze ko umuntu adafite icyo atanga ntacyo bazomukurikirana ko nibaza ko nihagera aho baza kuvuga ati ni baterere utarose icyo utanga nibaza ko atatera bwoba rizobaho ngo utegerezwa guterera aya kandi yavuze ko umuntu atayafise atangorane nico nashaka kumubaza ko umuntu atarose yaterera atangorane azogira
murakoze Christiane Nkunziza reka tumwe ijambo hari ishuri yamaze gutanga kubibazo kubice by'ibibazo bitari bike ariko reka tumwe ijambo agira ico yishuye kuri ibyo bibazo mumushikirije
yego
arakoze uyu mupfasoni Christiane yavuze ijambo nkunda gukoresha abarundi bakunda gukoresha nawe nyine yayikoresheje riva ku mutima yavuze ati gutora ikiri ku mutima ega bimwe kwiyamamaza navuga harabaza bigisha uti uratora ego harabaza bavuga bati uratora oya ijya minsi 14 yo kwiyamamaza nico irekuriwe ndasubiyemo nico irekuriwe hanyuma ego nuyinjiza mu muntu umutima utiteguye kuyakira oya nuyinjiza mu muntu umutima utiteguye kuyakira nico gituma demokrasi bavuga ko ari kwigenga ari urenganzira umwe wese yinjiye muri kakazu bita kubwiherero niwe amenya icyatora bijyanye nuko insiguro bamuhaye zerekeye iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha ingene zamunyuze canke zitamunyuze aho rero ntakwiye kugira amakenga nakwiye kugira ubwoba na gato umwe wese atora ikiri ku mutima icyo yifuza iyo ni insiguro ya mbere kandi niko bigenda ugira ego izoronka ijana kwijana ugira oya izoronka ijana kwijana jewe ndavye aho Burundi bugeze mu ntambwe ya demokrasi aho Burundi bageze mu byiyumviro bya politiki bitandukanye ibyo byiyumviro byo kuvuga ego ironka ijana kwijana oya ironka ijana kwijana ivyo nabisezeye kera ntavyo niyumvira kandi noneho ijana kwijana nivyo ari vyiza
none
iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri ni cerekeye ibyo namaze gutanga ku inyishu umukene adafisi cyaterera umukene adashaka kuronka amafaranga 10 ijana amajana 2 navuze ko uyo mukene araboneka no kumutumba arazwi mu mufuko wiwe nta uzoza gusesa ko afisi ijana canke igihumbi canke miliyoni haterera umutima kandi abarundi benshi barerekana ko umutima wo guterera amatora bawufise twama turaba kuri televiziyo twumva maradiyo turabona ko abarundi batandukanye amashirahamwe atandukanye abakozi ba leta batandukanye amadini atandukanye n'imigwi y'amashirahamwe adahanyine ibicaro bya politiki itandukanye bariko baraterera abo rero nibo bazoshigikira leta kuko leta nayo nyine nisinziriye izoterera ahigeza hanyuma intererano y'abene igihugu ize isahiriza intererano ivuye mu kigega cya leta uyo mufaso ni Christiana Nkurunziza ntagire rero ubwoba azokoreshe umutima wiwe atanga icyo afise adafise naho igihambaye nuko yoterera umutima amatora akabyara amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu
tugaritse ku ico kibazo cha Christiana nyene harashaka kuba hari nkuko byatangaje mu birego nk'abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru bo ku mitumba bashobora kugeramira nk'umuntu umunyagihugu ashobora kuba ya yigishe gutora oya gihe bizaba hageze murasimpanuro ku bantu nk'abo baba batitse bo hejeje cyane bo hasi bo kora ibyo bintu
mu kwishura ico kibazo cawe ngira mvuge ko hari ibyo twebwe tubona harya wicaritse imbere yawe abanyeshuri 150 ukabaha icigwa kimara amasaha 2 cyangwa 3 bose ntibakurikira umwigisha kumwe hari abashika iyo baje baturuka ku mitumba mu makartie bagakora ibyo utabigishije bagakora ibyo utabasiguriye kuko batakoze bakurikiza amategeko abo rero tuvuga tuti babafashe inzira ihuvya amatora ihuvya demokrasi nukubumva tukabababarira kuko ingenda demokrasi ntiyoroshe ni ndende iraremereye ibyiyumviro bya demokrasi bifata igihe kinini cyane kugira ngo bitsimbatare mu gihugu
ndabona kanya
bitsimbatara mu gihugu bitsimbatara mu mitima ya bene gihugu
ndabura kanya kasujanye mushyanahe Pierre Claverre Ndayicariye nashaka kubashimira cyane gose amabanga mujejwe muri kigihe n'amabanga abatuma atakanya mufise twarondeye ku radio ijwi rya Amerika hari haze gihe mwakoze kwa mwato ya kanya kugira ngo tuganire turashimye kandi abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyimubiro n'ibibazo bafite kubyerekeye amatora turashimye inshuti mwese mwakurikanye ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Dushimiye Frederic Nkundikije tugejeje iki kiganiro muri sanga.